Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda irumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda no tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mu Burundi twumvikanira kuri shortwaves hamwe no kuri VOA radio yacu, aho ni kuri Facebook. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi muri studio 7 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga no munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwimenyere komisiyo ya gatandatu mu kiganiro muri sanga tubahakanya mukatubwira makuru avugwaho muri mukongera mukagira ico muvuga kuyo tura twabahaye mu ndwi iriko irahera. Ariko imbere kwinjira mu kiganiro nyezi na tubanze tunyarukire muri komune ya Buganda ni mu cibitoke mu gihugu cy'u Burundi, aho abantu bagera kuri 226 baraye bishwe. Turi kumwe n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika Fidelite ishatse kugira ngo atubwire ibindi kuri ino nkuru. Fidelite, aho mu cibitoke byifashe gute, bishwe ryari, bicwa nabande, bakekwa ko hama bimeze gute?
Amutsimitoki abantu barabishwe mu ngi batatu kweje kubivuga bakaba bayishwe n'aba n'ikitero cy'abantu cy'ikivuye mu gihugu cya Kongo, nkuko umushikiranganzi w'umutekano yabwiye amenyesha makuru n'abantu yaraje kugarukira ko rero abo bantu bishwe barashwe mu ijoro rya kejo wa gatanu ishuri wa gatandatu igihe cy'isaha 4 kandi ababateye baciye basubira mu gihugu cya Kongo ntawafashwe cyanke yicwe.
Hanyuma urisivye abo baguye muri ico gitero hari abagikomerekeyemo, hari ibindi byahononekariye?
Ego, hari abantu indwi bakomeretse, abo nabo bakaba ariko baravurirwa hano i Bujumbura. Hama ibindi twamenyesha nuko kuno munsi mu gatondo umushikiranganzi w'umutekano ujejwe bikuru by'igipolisi hamwe n'ujejwe bikuru by'igisirikare nibo bari banyarukiye kugira ngo bashobore kuhoza abo bantu baraye bahuye n'ico kiza cy'ubwicanyi. Mu byo babwiye harimo yuko bagiye kubagarukira ko cyane cyane mukozi wafasha gufuba ababo anahisa ngo bahawe ikazi ari ku munsi wa kabiri. Kandi babwiwe nuko abo bakomeretse leta izo bavuza gushika bakire, hama bongera baremererwa yuko bazoheza bagafatwa mu mugongo abasigaye. Nayo kubako ico gitero umushikiranganzi w'umutekano yabagabishije ko naho bagiye mu gihugu cyo hakurya cya Kongo, ko naho nyine bazoherageza abagwanye kuko babise ko ari umugwi w'iterabwoba. Bakavuga bati imigwi y'iterabwoba baja kuyituza no muri Somalia babanze bareke abaza kubatera hano mu gihugu cy'u Burundi.
Hanyuma ga Fidelite, abo 226 n'ababa mu gace kamwe bagiye baraja mu mihana itandukanye babasanze aho bicaye, byagenze gute neza na neza? Uvuganye na bamwe mu bo barabyumvise canke muri abo bakomeretse?
Uko twayibonye Diane, ni ku mutumba wa Ruhagarika. Uyu mutumba nawo uri kuri metero birenga 5 uva mu gisagara cya Bujumbura. Hanyuma ubako abantu batandukanye hameze nk'ikigwati, kandi nkuko twabibonye hariho ahantu imihana imwimwe yagiye iraswa n'iyindi itigeze iraswa, ku buryo twavuganye bavuze yuko cyari gitero kumbure coba cyagiye gifise abo kigana, kuko nk'ayo nk'abo twavuganye wasanga umuhana umwe watewe uwundi nawe ugasanga nta gisigaye na kimwe cy'isasu cyaruboneka ko. Hanyuma hariho abadashwe bamaze kuryama, hariho aha kandi nkasanga suri nyuma gato Diane niba bimwe ati batubavuye abenshi n'abakinyezi n'abana kuvuga ko hari haho twabo nyisigarira by'amaraso yari kukirago byaboneka ko hari abantu bari bahajyamye hamahe n'ahari twabo nyisigarira by'umunyota umunyota w'imatera hatwiriwe umugabo n'abana be babiri
Fidelite muri abo bariko baravugwa mwavuganye bakubwira uyo mugwi wavuga iki urwahe rurimi canke
Oya nitwashye kuvuga nabo bavuwe bariko baravuga kubera ko twe twashitse yo baze bamaze kumanukanwa ibujumbura se nibiziga zabo bantu barendagandagwe na byo nyene ubwa mbere twe twashitse tujya ko biri mu kibito kita mu bitabo bikubye mu kibitoki twashitse twe dusana n'ibyo biziga bamaze kuvyimurira mu gisagara cha Bujumbura ariko ibyo twavuganye n'abashitse ku icumu bavuga yuko icyo gitero cyabaye igihe cy'isaha neza ijoro kandi ko ategenade ahantu abantu bari bateraniye nyuma yo genade acavugwa ifirimbi nyuma y'ifirimbi acavugwa amasasu nyuma y'amasasu baragenda kuvuga ko abo bantu basaga sabu kenshi yuko batata bawe ari kindyo cy'igisirikare kari hafi y'aho hantu hatewe bakavuga ko barinze gutabagwa n'abantu bapfa ku ngwa mukuru wa cibitoki nko ku metero biri hagati ya 15 mu gihe hafi yabo hari ikigero cy'abasirikare
hanyuma muri abo nyene mwavuganye baravuga ko abo bantu baje bavuga iki kuko hariho rimwe na rimwe y'abatera baza bavuga amajambo hari ico bavuze kituma ico gitero cakozwe mu gwahe rurimi
muri masabo twavuganye bo ntaco bashoye kubivuga ko gusavuga yuko ari abahaji mu gwa abantu wambaye ibikoti bisabura hamashika bararasabeje kurasa baragenda
hari makuru turiko turasoma ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye bavuga kumumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika ariko arakora iyo nkuru akora ama video Pacifique Cubahiro yoba yafatiwe ivyuma ariko arakora iyo nkuru ivyo hari cubizi ko gafidelite muri kano kanya
iyo nkuru ko mwari ko mwibwanze ziko desoba ku ngurukana bumenyi kuko twebwiye twari tuhaye n'abandi bamenyesha makuru bibindi bimenyesha ko bikorera ngaha barabya televiziyo y'igihugu ya Amerika iradwisanganiro no mikima kuri wacu hamwe nabandi bako irindi bimenyesha makuru byo muri Kongo nahandi Pacifique Cubahiro bwashike kumbura shora kuba yaje twe tuhavuye
urakoze cyane gose Fidelite ishatse bandanye ukurikira iyo nkuru hamura hezo ituzanire yuzuye makuru yacu igihe cy'isaha 12 ijuru rya Amerika duhojeje imiryango yose yabuze
Sinazamu ijwi ryanjye hejuru Mumenyesha iby'ibihe Nafashe n'umwanya ndaguhamagara Mumenyesha iby'isarura Mubwire iby'ubwami ko bwegereje Witegure umese ibishura byawe
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twongere duhoze iyo miryango mumva yabuze abagera kuri 26 muri komune ya Buganda intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi iyo nkuru murayivuga ku iki urubugani rwanyu muratubwiye n'andi makuru ariko aravugwa ahiwanyu hatandukanye muronke n'ico mugira muvuga kuyo twagiye turabashikiriza muri nondwi turiko turasa nkabasozera
mugira iby'ubwami ko gegereje witegure umese ibishura byawe imvurira cyagwa muri ya mihana izuba riracarasa ari kwibihe nibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'imana bwegereje witegure umese ibishura byawe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro zizi wibutsa abasigaye begereye ya ntebe bitwaje intwaro zose
sezukuri tuzamuke wa musozi wera zanzandiko zo kugura wari wagi urazita ariko kuguru kundo ngigukunda wandikira urwa kabiri ugira ibyo ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe ko tumeze nk'ibisukwa ku gicaniro kuko nigiye cyacu gisohoye
Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uwa mbere twakiriye ku murongo ni Augustin. Augustin ikaze kuri Jogi Amerika. Augustin?
Eh?
Muratwumva ikaze kuri Jogi Amerika.
Ego.
Ego. Nicugira uvuga ku makuru atandukanye twagiye turashikiriza udufitiye ayandi canke.
Ego, y'ubwicanyi baraye bubaye mu kiriporoke.
Duga kwijambo.
Na gahinda kenshi cyane. Gitero cyaraye kibaye sema yababaje cyane. Ahubwo gifashe imiryango yabuze ko yokwihangana. Ibi bigoye.
Yego.
Ayo makuru ufite.
Urakoze. Uherere he ga Augustin?
We?
Wowe uherereye hehe?
Mu Burundi gusa sinshaka kuvuga aho.
Nushaka kuvuga aho uri. Ni uburenganzira bwawe. Yego. Urakoze cyane Augustin, ugira umunsi mwiza kandi natwe tubandanya guhoza iyo miryango yabutse.
Yawa namwe umunsi
mwiza. Akaririmbo ni ibihe ku muririmbyi w'umunyarwanda Israel. Turaca tubandanya twakira amatelefone yanyu mutubwire amakuru avugwa hiwanyu, mubwire ico muvuga kuyo twagiye turabashikiriza mu ndwi twaraye dusozereye. Nuko iri kwiravugwa cyane gose mu Burundi ni igitero caraye kibereye muri commune ya Buganda ni mu ntara ya Cibitoke agira ku 2026 baraye bishwe n'umurwi witaje ibigwanisho woba waruvuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wari wagi urazita ariko kuguru kundo ngigukunda wandikira urwa kabiri ugira ibyo ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe ko tumeze nk'ibisukwa ku gicaniro kuko nigiye cyacu gisohoye
bakunzi bacu mu Burundi mutwihanganire amatelefone menshi ntariko aracamwo ako turabandanya tugerageza zimwe zidukundira. Twese nka Aroni ku murongo twumve ko dushobora kumvikana. Aroni kaze ku Jugi Amerika.
Ko ndabumva.
Uherereye he Aroni?
Herereye ahantu bita mu Carama. Yego.
Nuko ni ivyumviro duterera canke n'amakuru dusangiza canke?
Na turamukanya gusano no kuvuga kwerekeye igihugu cyacu ko ubwicanyi bwarabaye mu ntara ya Cibitoke. niba no kuri byatubabaje cyane, turasabye leta ko yoraba ukuntu yozira kingira abanyagihugu kubera kuko ukuntu bijya bintu byaraye bibaye ntakahomera bona. Yego cyane,
urakoze cyane rwose Aroni.
Yego, mbega ntikibafata ino byagenze gute?
Haraheze indwi yose urwego rujeje gucungera ngene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC rufashe ingingo yo kugara FM ijwi rya Amerika zahora yahora isamirana ko i Bujumbura no mu Burundi hose. Ego ego
nta kundi no kwihangana.
Ego nuko iyo
ngingo kuri Facebook bishoboka.
Kuri Facebook ibiganiro bimwe murashobora kubyumva, ibindi navyo turiko turaraba ingene bikemuka, ariko ku mirongo ya shortwaves turiko murashobora kutwumva kuri mwebwe musutu radio dukorera na shortwaves mirongo migufi.
Tawa murakoze cyane.
Ubwire umusimiza Aroni.
Yego namwe.
Tose kandi na Alexi. Alexi kaze kujugi Amerika na wewe.
Ego mwiriwe mwiriwe.
Ni mpore ga Alexi.
Nimore nimore.
Uherereye nawe?
Simerereye Uganda
mu ntara ya Cibitoke.
Neza cyane.
Ibyo byaraye bibaye ngaho Galaxy ngo bimeze gute?
Bo, je ampete ntabwo novuga ni muri commune ya Uganda, ariko ntabwo na ndi hafi yaho ko byabereye ahantu bitwa kuhagarika. Nagiye nk'abasanzwe mba muri Gasenyi. Ndumva nyiruguru gatonda uvuye kuri kumugwa mukuru wa komine Buganda uduga uja kumugwa mukuru wa Cibitoke. Warumva ni hawe nta kwa inova ko ari nk'abasuma bari baje nyine baje kwicira abanyagihugu babahohotera batazi icyo bazira. Warumva baje nyine bafite icyo bagamiye cyo kwica abanyagihugu, kuko bavuga ko ryari gitsembatsemba, kuko n'umwana muto w'imyaka nk'itatu ine atazi icyo azira, kuko n'umwana atazi icyo avuga bwaki azi ikintu nawe nyine yishwe. Urumva n'ibintu bigoye gutahura cyane.
Hari ibimenyetso by'umutekano muke nk'abanyagihugu mwari bwabone ngaho muri ako karere ka Bugandaga, Alexi?
Mbona kubwira ko muri komine yacu ya Buganda hari amahoro n'umutekano. Ntangire nta bimenyetso byo kuvuga ngo hari hahungabanya umutekano, yavara amahari ameze neza cyane, nta kibazo na kimwe cyari gihari. Abanyagihugu baho bari bafatanye mu nda, nta kibazo nta kikabisa nta byayiriho. Kumbakari zo nkozi z'ikibi gusa zaje gusa zije zisije ziganiye zo kwica abanyagihugu gusa nta n'ibindi.
Nuko mubandanye mwihangana ngaho mu Buganda ijwi rya Amerika turabahujije. Urakoze cyane rwose Alexi.
Sawa sawa namwe murakoze ku ijwi rya Amerika.
Turabandanya n'ikiganiro muri sanga tose kandi na Edith ku murongo ikaze kujugi Amerika. Edith, atwihanganire telefone we turumva itumvikana. Turafise Manirambona ariko ku wundi murongo. Manirambona ikaze kujugi Amerika. Uherere higa Manirambo?
Ikarusi
avugwa make
n'amahoro. Urumva iyo turiko turumva mu zindi ntara hari ibintu bitameze neza, natwe ntitubonye dutekane. Abateshwe kubikirana iby'umutekano w'igihugu uko boraba, mu gihe wumva intara mpereranije idatunganye, urumva nawe ntutunganirwa mu mutima. Abateshwe igihugu bari bakwiye kuraba uko byogenda kugira igihugu twumve ko tugenda.
Nuko urakoze cyane rwose Manirambo na kuciyumviro cawe. Kugira umunsi mwiza kandi mukomeze kwihangana.
Murakoze.
Izuari acharasa ari kwibihe nibikakumare imbaraga z'umutima kukubwami bw'Imana mbyegereje.
Edite turamugarukanye kuri telefone. Edite
salama.
Ikaze kujugi Amerika
haze nashu.
Ni mpore ga Edi
yaga
uherereye he mu gihugu cy'u Rwanda?
Nerereye Kacyiru.
Yego. Ni iciyumviro na makuru dusangiza canke? Sa? Ni iciyumviro canke na makuru dusangiza?
Amakuru yo ya Kacyiru nyine. Kacyiru biragenda akazuba keza. Munsi mbega umwemezwa yiri impamvu yigeze iyo munsi niba usanga ibyo bimeze neza.
Nuko urakoze cyane rwose, ubwire umunsi mwiza.
Mwandikira
urwa kabiri ubwire iby'ubwami ko bwegereje, witegure umese ibishura bwawe. Ko tumeze nk'ibisukwa ku gicaniro, kuko n'igihe cyacu gisohoye.
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga ni Diane Nahazwe akiremesheje mukama ofise ka WhatsApp muri ko muratwumva haba kuri short waves canke abandi mutwumva kuri FM haba mu Rwanda muri Kongo n'ahandi hose mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icendi icenda gatatu rimwe gutyo tubakure mudusangiza amakuru avuga iwanyu mu bwico muvuga kuyo twabashikirije muri no ndwi turiko turasozera. Tose kandi na Etienne ku murongo. Etienne
allo,
ikaze kujugi Amerika.
Ego murakoze cyane.
Murakomeye.
Ego ndakomeye buke. Ego
na makuru dusangiza ni vyumviro ni ikiga Etienne.
Ivyumviro aho duhereye nuko turaye cyane kuna tutakicumviriza iyo Voice of America tutakiyumva na gatoyi. Kiretse kuri WhatsApp cyangwa mu bindi byaje n'ahandi nabundi tukiyumva na gatoyi. Kiretse kandi mu direction na tukicumva na mbere urumva ko bitabaje cyane rwose ibyo bintu.
Ni ukwihangana.
Ee, rero maze atwaye cyane hano rero sa. Ese twa muri ubuga nuko gusa tubona yuko muguma mu mutsiyumvira ko muduha ibiganiro naho babuka iradiranyu. Kandi abaturage bari bayikina cyane aho bahereye hose. Nuko itanga ibyumviro byubaka cyane. Abantu bakamenya ko isi imeze ayiteye ijyanye n'ibintu. Dore n'ukuri birababaje cyane rwose abaturage abanyagihugu birababaje cyane rwose. Ego cyane.
Nta kundi ni ukwihangana rwose Etienne. Baravuga yuko ibihe biraza biregera imbere bigahinduka bukebuke inyuma y'amezi atandatu nkumbure canke imbere yaho gato ngira ngo ijwi rya Amerika na CNC hariho ikizoshoboka.
Ahubwo tukabwira cyane cyane Yezu Kristu ko ari we yo rikemura rikava mu nzira cyane kumbe abari mu byirabura by'umuco mubi bazizemo. Ego
urakoze cyane rwose ubwira umunsi mwiza Etienne.
Namwe murakoze cyane mwibwa ni byiza iminsi yose.
hari benshi bari tubwira ko ibiganiro byacu bitagica kuri frequence ku mirongo ya FM aragahombo kuri bo mukurindira yuko bitoregwa inyishu murashobora kuzamura kurikira ibiganiro bimwe bimwe makuru amwamwe biciye kuri Facebook yacu yo VOA radio yacu.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwo twumvira ku mirongo migufi ibihumbi 375, 9685, 9815, 9195, 9195. Gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo 23,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ejo rya Amerika turabandanya rero n'ikiganiro muri isanga aho turiko turabaha ijambo kugira ngo mugire ico muvuze haba ku makuru ariko aravugwa ahiwanyu haba kuyo twabashikirije n'ayandi yose. Turafise Felicien ikaze na wewe. Felicien.
Oui.
Ikaze kuje rya Amerika no muri isanga.
Eh, murakoze cyane.
Murakomeye.
Bravo, n'abazo. Neza neza.
Namakuru ni vyumviro duterera canke niki?
Ne vyumviro.
Nduga kwijambo.
Okay, twasinye uburyo kimu kumeza kudumura no gutanga ibitekerezo. Usaha amaze igihe natanga ibitekerezo ku bizi bya Amerika. Ako mashine ko mwongeye kumpamagara. Hano turi hano mu Uganda, tunaho tumeze neza, urebye. Yari sanye nta kibazo byari ni ubuzima bumeze neza.
Uri muri Uganda majahega Etienne?
Ndi muri Uganda mu nkambi ya Kongomani ya Rwamwanga. Muri rusange ubuzima buragenda, ibintu biragenda buhoro. Urebye nta kibazo gihari gikomeye, abantu genda bagenda biyubaka mu buzima busanzwe, nubwo tuba turi mu nzu ariko tugenda twiyubaka mu buzima busanzwe. Tugereje wenda ko hari ibyahinduka tugasubira iwacu muri Kongo.
Urakoze, reka tukwipfurize ibyo wifuriza ko bikuba ko bize bikubeko.
Murakoze, mugoroba mwiza.
Ugira umunsi mwiza.
Wabamke wambaye ubwisa bw'Imana nsisa umboho hori ngo isose wazutse wambaye ubwisa bw'Imana nsima umubisha akorwa n'isoni nzajya ngushima nambaye uyu mubiri wikubita indeire indepo kisakawe Yesu ndakwihaye usumbera umukwe nkubera umukeni nesere kurukundo wavutse reka umutima wanjye utere mu wawe
impume ko yawe inembe ko nisema kwibera mu gituza cyawe urambumbatiye mubikanza byawe mukiza nduhawe na Tambo chanambiwe kumusa rabi korokota wapamke wambayu kisap kimanantisa umboho hori goisose wasu Wambayu kisap kimana tima Umupisha akorwa ni
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turose kandi na Jean-Claude Kumurongo Claude Jean-Claude
Ah na mahoro
Ego ikaze ku Jugi Amerika no muri Sanga
Ego murakoze Amerika tubanze tubashimire kubona muduhaya akanya ko kuvugana namwe
Ego
ama ewe nagomba mere nk'utanga makuru ari mu kitonere ntega n'icyumviro
nduga kwijambo
masu na makuru byaho merereye kugera ubundi mu ntara ya Kitoke n'uko babona buteke abantu batse ugitero cyaraye kibaye ni commune Buganda cyahitana abantu 205 mu byukuri umuntu aribaza
206
ngira na batandatu umuntu aribaza iske ibi bintu bizohagarara ryari bizoherera hehe kugira umuntu aronke ubwisanzure mu gihugu cyacu cy'u Burundi tumbona nuko abantu batekewe nubwo babibaza ati niki niki giye gukurikira niki giye kuba kugira abanyagihugu bakingigwe hama icyumviro nacyo nagira nshikirize nagomba ntera kamo leta yacu y'Ubujumbura n'ukuri yongere kutwugurura amaradiyo n'ijwi rya Amerika hamwe na BBC kubera iyo maradiyo yadufasha cyane bishoboka niko kandi umuntu umva nagira ntere leta yacu no kubashimira bakanya ko kuvugana namwe
murakoze cyane rwose none ga Jean Claude uri ngaho mu Cibitoke na wewe
yego je ni ndi kabisa
mugabo si muri Buganda
ya muri Buganda nahamye mu masaha nyine ya saa 5 kuva saa 4 gushika saa 5 ho narindi
no kwihangana nta kundi
no kwihangana nyine niko bimeze ariko rwose abareta ko yogerageza kudukingira uko bishoboka kuko barabona yuko ari bintu biteye ubwoba abantu 2026 ni benshi cyane
nibaza yuko akamu kawe kabashikira biciye kuri short waves kuko ku mirongo ya FM mu Burundi ijwi rya Amerika ritacumvikanaho urakoze cyane rwose Jean-Claude
namwe murakoze hama muze muragerageza kuduhamagara muze wamukoze cyane
tuzokora ibishoboka byose tubame hagufi gutyo muze muratubwira amakuru avugwa aho iwanyu
murakoze cyane muze mwiza n'ubwo bamwiza
murakoze rwose
ko yawe inembe ko nisema kwibera mu gituza cyawe urambumbatiye mubikanza byawe mukiza nduhawe na Chanambiwe kumusa rabi
ayo kisa kimana tisa umboho hori goisose wasute wambayo kisa kimana tima umupisha akorwa nisoni
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise kandi na irakoze ku murongo wa telefone irakoze nawe bikaze.
Eh na mahoro ku Jugi Amerika.
Turashima tagi hindutse.
Okay, ubwo twa turafise kibazo.
Mhm.
Ya Jugi Amerika itumye kan haje marakaye kwanga na ngawi kenda tuka tsabu.
Eh. Nuko ngira ngo warumvise ibyashukije Jugi Amerika. Urakoze cyane ubundi kuba mutatwumva nuko imirongo ya FM mu Burundi yugawe na CNC.
Mato yangine kuri mu weekend akavinya gona tatu bahita goyanye na bimara kandi nakanye mu gikoni.
Nibaza ko ikibazo kizotorerwa umuti bitebuke. Urakoze cyane gose.
Wale murakoze.
Ugira umunsi mwiza. Mhm. Ikiganiro
umubisha akorwa
ikiganiro ni muri isanga ku minsi yose ya gatandatu turabaha kanya ko kudusangiza ibyiyumviro kugica muvuze mu makuru twabashikirije atandukanye canke mukatubwira namwe bwa ariko araba ahiwanyu hatandukanye muno munsi inkuru bariko baragaruka ko y'umubabaro ni abantu bagira kuri 2026 ni commune ya Buganda baraye bagandaguwe no murwi witwaje ibigwanisho boba waje utva muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo indwi barakomeretse bakaba ariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Tuzaza kubandanya tubikurikiranira hagufi uko umwanya uzuregera imbere hama tuze turababwira uko bizaba byifashe.
Sema kwibera mu gituza cyawe uramumbatije mubikanza byawe mukiza nduhawe na chanambiwe kumusa rabi korokota wapamke wambayu kisap kimanantisa umboho hori goisose wasu Wambayu kisap kimana tima Umupisha akorwa nisoni Yadamushima Yambayu yumubiki Nikuitime Nebu isakawe
Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga hari udu telefone tutari duke tutari ko turadukundira gucamwo ariko uko biza birakunda turazakongera kubandanya tugerageza kubahamagara ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu mudushikiriza ivyumviro bitandukanye mukadusangiza amakuru abavugwa ahiwanyu mwongera mugira nico muvuga kuyo tuba twabashikirije mu ndwi tuba turiko turasozera. Turase kandi na Pascal ku murongo wa telefone. Pascal ikaze kujuga Amerika.
Murakoze cyane.
Yego, uherere Pascal.
Ndi mu Rumonde aho bica mu Minago.
Mu Minago. Havugwa makinga aho mu Minago ga Pascal.
Mu Minago havugwa amahoro ari kuretse ko muri na minsi ha madinisi muri kino kiyaya haribonekeza imyuzure myinshi. Mhm. Nayo ikaba yaragiye irahitana imirima itari mike yaregeze kandi no guhitana gitari bike nk'amagisengero yasidutse aho bita mu Kagongo. Aho naho nyine ni impande yahama Minago iwacu. Ariko rero n'inzuzi zaruzuye cyane, zaragiye ziruzura ziratwara imirima ahatari hake nko mu Buyaya, ahantu henshi bagiye barima bagiye byibonekeza yuko abantu benshi bagiye barahomba bivuye kuri iyo myuzure.
Ivyo ni vya vuba canke nivyo ni sivyubuga Pascal?
Mu bisanzwe ni simavuga yuko ari bya kera, ni by'ubu nyine mu kuko mu mwanya uheze navuye ahantu bita mu kiyaya cya Murenge ahaca uruzi rwitwa Murenge. Amazi ameze nka Tanganyika, ni ikidengeri kinini ya kiri ahantu mu bigazi. Rero si bya kera kuko uravye uyu munsi n'amazi ya Tanganyika yari amaze ntayavuga kubera amazi ava mu misozi akishuka mu kiyaga cya Tanganyika. Yaratumye Tanganyika iduza amavugurugezo yahora igeza ko amazi ku buryo nk'ahantu nko by'uburobyi bahora bakorera ibikorwa bitandukanye hamwe hamwe usanga umuntu adashobora kuhashika bivanye n'amazi yaduze cyane ku misozi.
Urakoze cyane rwose Pascal, kuri ayo makuru yose udusangije ngaho mu Rumonge.
murakoze cyane
ubandanye ruranirwa yego ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga no musi kwa gatandatu nkuko vyama urubuga bari rwanyu mutubwira makuru avugwa irya nino aho muri mukagico muvuga ko iyo twabashikirije no musi yo benshi bari kwaragaruka ko ni inkuru y'umubabaro mucibitoka aho 2026 baraye bagandaguwe n'umurwi witwaje ibirwanisho oba waje uturuka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abagira kuri ndwi barakomerekeye muri ico gitero
Kabla ya kusema maneno ya kuchoma ni tisho kwa amani
Tumetoka mbali tumepata shida sasa wananchi kusema kweli tunana
Tose kandi na Ibrahim kumurongo ikaze Ibrahim
Ya ndabara mukije
urakomeye
Ya turashiba turakomeye kuko turi mu buhungiro
muri amajahe
kwa dutumbe mwa fadi sidano itwa muri Cape Town
Cape Town
muka tukaba tuvutwa barundi tuvuka Burundi
eh avugwa makinga
makuru cyane cyane a ikivuga avugwa kweri twashima kwa tubibazima n'umutekano urafuma biva ina aho twaje tudutanye twaje duturuka ya haragaye ngwe ugaronga no kwishimamwa no kubeshaho umujyango aho mwahunganye paraporo ninge tubona situation ibandanya mu gihugu cyacu cy'amavuko ya cyane cyane nk'izo nkuru zarayi twari twumvise zo mu cyito cya Rugombo n'ibindi bindi dufatira hafi siva n'ibiri ko byabyo by'ibiga shingiro ya mugabo cyawo numbere yaho ndi yabona yuko meze neza
yego
ya
urakoze cyane gose yego
ya
none abarundi ngaho muri benshi ngaho ga abaga ga Ibrahim ngaho muri Cape Town abarundi n'abanyarwa muri benshi
turi benshi cyane abarundi n'abanyarwanda buzuye muri za Pretoria za Jobek za Deben tubeshi cyane cyane gose ugeza aho nabene gihugu babona kubera ubwishyu bwacu basanga batubona nabi babona yuko twaje kubatorera ubuzi bwabo dusuke dukora ubuzi bwabo cyane cyane twe twibishije nk'ibintu by'ibyashara by'amabotike nibyo bitutunze
harigeze kuba havugamo harigeze kuba havugwa ngaho ikibazo c'abantu bo ngaho muri Afrika y'Epfo badakunda ico kibazo carakemutse
nticakemutse mugabo nuko nyene kubwo nta yindi objective dufise nta yindi uri uramenye ngene ngene ubigira kubera muri butahe nyimuhira kiva na sto ashiri muhira nizo afabiye zo kubera turi benshi n'abandi baguma bazi
yego
wakire umwe ejo bundi ukasikira uwundi mwene wanyu umubanyi wawe uramwakira uwo mwakorana ukamwakira ibintu nyinshi niko barushiriza no kutwanga kubera abona ko turi benshi
no kuhakomerera hama ngira ngo ko umwanya uzazuregera imbere bazoza baratahura yuko umuntu ahava hose arinza ba mu gihugu cawe ari kumukunda kuko ababaye hamwe ni wanyu
nuko nyene kuba nabonye barafashije bafashije nabo n'ibihugu byegereye bonyene mwa Mozambique ba Malawi za Zambia baragifashije
urakoze cyane gose
ya akoze namwe
urakoze gose Ibrahim ngaho Cape Town no muri Afrika y'Epfo
turacyabaririra ninde yo zadukiza ibyabaye byarabaye nirasubire gucana no
Amen.
Tose kandi na Shadrake ku murongo wa telefone. Shadrake, ikaze na wewe.
Murakoze cyane.
Murakomeye.
Turaho, turashima Imana.
Muherereye?
Turerereye Kigali Kacyiru mu Kabagari.
Havugwa amakinga ku Kacyiru.
Kacyiru ni sawa, nta kibazo, akazuba karava. Tubonye tuva mu kazi.
Na makuru dusangiza na yo ugira icuvuze ko cyane.
Makuru dufite hano no kurebye ikirere kimeze neza, n'imvura yari imaze iminsi igwa bigateza n'ibibazo, amazu amwe n'amwe agasenyuka. Ariko nabwo mu zindi mpande zerekeranye n'imibereho myiza urebye nta kibazo. Tumeze neza.
Urakoze cyane rwose, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Kabla ya kusema maneno ya kuchoma nitisho kwa amani.
Tumetoka mbali, tumepata shida. Sasa wananchi, kusema ukweli tuna nafuu.
Twaomba wala siasa, msiturudishe kwenye hali ya shida. Ewe Mungu wetu tusaidie, nchi yetu iwe na amani.
Minota indwi gusa turaza kuba turangije ikiganiro muri sangacuno munsi mu kurindira. Turagerageza amatelefone, turabiko dushobora kuhatora aho muri mudutangiza amakuru mu gico muvuga kuyo twabashikirije. No munsi iriko iravuga cyane ibabaje mu gihugu cy'u Burundi, nabagera kuri 226 baraye baguye mu gitero cyakozwe n'abitwaje birwanisho babari baje bava muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Indwi barakomerekeye muri ico gitero, abatari bake bariko baragitera ivyatsi biciye ku buhinga butandukanye, haba kuri za Twitter, Facebook n'ahandi.
Nifengu kuna ufumilivu wako, kini wewa
Tazama kila pande ya dunia, kuna viumbe za kila aina, kuna sisi kwa mfano wake Mungu Baba.
Akaririmbo ni nipe nguvu kumuririmbyi w'umurundi Kidumu Jean-Pierre Nimbona akarimba babatsaba imana inguvu. Nuko rero twipfurize izo nguvu nyene ababuriye ababo muri ico gitero co Uganda, aho ni Uganda muri commune mu ntara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi.
Tazama kila pande ya dunia, kuna viumbe za kila aina, kuna sisi kwa mfano wake Mungu Baba, ni mwenye kutujali. Mungu Baba ni mwenye kutupenda. Nelipa ngapi kwa uhai wako, nepala lidi kwa kubarikiwa. Mungu ni mwema, mwenye neema, mwenye rehema zote. Nishike nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako.
Nuko rero nshuti bakunze ibijwi rya Amerika mwe ko murumviza ikiganiro muri sanga cuno munsi n'ingaha tugisozereye. Mwakoze ariko imbere ko duhana agahindukira, ndabibutse yuko abagera kuri 26 baraye baguye mu gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibirwanisho babaje bava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ni muri commune Buganda y'intara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi. Ico gitero cakomerekeyemo abagera kuri 7. Tuzaza kubandanya dukurikirana ino nkuru hama tugaruke ku makuru yacu y'igihe c'isaha 12. Naridiani na hazu na hende mesheje muri sanga ino musi. Tugasaba imbabazi kuri mwebwe mwatrungikiye amatelefone yanyu, ntidushobore kuyatora kuko byari bigoye ubuhinga butadukundiye, ariko abo twabanye mwakoze ku vyumviro vyanyu. Innocent Kimenyi niwe yegeranije amajwi, yakoze be na ingenieur. Twemituti mugire weekend nziza, hama twongeye guhoza imiryango yabuze mu Burundi.
Kwa uhai wako nyepala lini kwa kubarikia.